Baramutse mbigumese mutadabiri hadisanganiro kaze mu makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu baba hafi y'uruzi gikoma basaba leta gukingira inkombe z'urwo ruzi ziko zirabomoka. Nayo abanyagihugu barangura imirimo baciye ku kiraro kiri ku ibarabara rikuru nimero 7 muri quartier Kamesa zone Musaga, bavuga ko atorohewe ngo kuko kigeramiwe, bagasaba nabo nyene abijejwe kugica wakoze mu maguru masha. Kuri ivyo umuyobozi w'amabarabara Emile Ndayisaba aza kugira icyo yivuze ku murano makuru. Mu gisata cha politike muraza kumva icyo witoza kugita icyo umukuru w'igihugu asabwa kugira abakwije ibyangombwa. Mu gisata cy'amagara y'abantu abagwayi ba malaria mu ntara y'ubuvuzi ya Karusi ngo batera bungerekana ngo nubwo baherutswe nubwo ngo baherutse kuronswa imisegetera. Izindi ni mukanya mpinga bw'ibyuma hari Serafina kuri mikomuri kumwe na honera muco sangwe kazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru tuyaherere mu bijanye n'ibidukikije. Kiraro kiri kwibarabara rikuru inomero 7 rija mu ntara z'ubumanuko kiri muri quartier Kamesa zone Musaga ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura kiragiramiwe no gusiduka. Ibyo tumye igice cy'iryo barabara naco nyene gisiduka. Bamwe mu banyagihugu barangura imirimo bakoresheje iryo barabara bavuga ko batorohewe ngo kuko ruja n'uruza harugoye bashitse kwico kiraro, bagasaba bijejwe kugira ico bakoze mu maguru masha. Ezekiel ndi kumwe nayo.
Ushitse kwico kiraro kiri nko ku metero 150 uva ku gituro c'imiduga ija mu ntara za Mwaro, Makamba na Rutana, ubona igice c'ibarabara cyakorokanye n'ico kiraro. Uravye epfo yacyo naho ubona ikimanga kinini gitera kigana ico kiraro. Amabuye yubakishije isima yarashigikiye ico kiraro nayo nyene yarahongorotse. Bamwe bakora imirimo yabo baciye kuri iryo barabara bafite amakenga ko umwanya wari wose ibikorwa byabo bishobora guhagarara mu gihe atacokorwa. Uyu numwe mu bagendesha imiduga.
No munsi bana azga agace gatoye gacamwe modoka imwe rero amasanganya ni acayihuta kuba ugasanga abamambutse yaje usanga ari ngorane nyana gucyanyana byo shikaga kabomo kacose. Naho twebwe ni ngorane cyane cyane kuri twebwe abashoferi dusanzwe dukoresha kino kiraro kuko tuzosubira kuronka na twiyunguruza kuko nta rindi barabara dufite dushobora gucamwo. Ibarabara neri nyana rya RNS
reka nawe mubafata ingendo baciye mu iryo barabara bafite amakenga kisiduka gico kiraro rishobora guhungabanya ingendo zabo. Abanyagihugu baba muri quartier Kamesa bobo bavuga ko inkurikizi mbi zamaze kwibonekeza. Umuringoti wari utwara amazi muri iyo quartier waracitse kuva ico kiraro gisiduka. Uyu ni umunyeshuri wa muri quartier ya Kamesa.
Ubakane forme ntitumesa ntitwoga dufise ingorane ikomeye cyane y'amazi. Hari naho dushika naho haba harose nk'udufungwa tukabura n'icyo dutekesha kubera amazi yatubutse. Ni ingorane ngaha mu Kamesa wacu twese no kwiruka quartier yose turondirama. Dushobora gufatwa n'indwara zivuye ku isuku rike kuri twabuza amazi yo koga. Bana haze nk'imisi 3 umuntu atoga aguma yagenda ni yashu ucu sanga ingwara inyene zikufasi vuye ku isuku rike. Barakwiye kuraba katutunganiza natwe tukaronka amazi nk'abandi.
Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga asaba kwico kiraro cyokogwa mu maguru masha ngo kwico kiraro gifitiye akamaro kanini abanyagihugu arongoye ndetse n'abandi banyagisagara. Ico kiraro kikaba cyari cyasubiyemo kubakwa mu mwaka w'2014.
Tugushimire Ezekiel ndi kumwe nayo tukivuga ibijanye n'ibidukikije. Bamwe mu banyagihugu baba hafi y'uruzi gikoma basaba leta gukingira inkombe z'urwo ruzi mu maguru masha ngo kuko rushobora gutuma batizabo. Urwo ruzi rukaba runagaramiye ikiraro aho n'urugomero rwavomera imirima y'umuceri rwasudukiye muri urwo ruzi. Abanyagihugu bakavuga ko atagikozwe na leta ubwayo nayo nyene izahombera. Charles Makoto.
Ibipfa bimaze kuba byinshi. Ikiraro mwabonye ingene kimeze gisigaye gihagaze mu kirere.
Icyo kiraro kivugwa kiri kuruzi gikoma ku ibarabara rikuri nimero 9 rivi Bujumbura igana intara ya Bubanza aho gifatanya komine Mutimbuzi n'igisagara cha Bujumbura. Ahari hubatse urugomero ruvomera imirima y'imiceri amazi yaratoboye asigaye yicira munsi y'icaho za rugo rugomero. Umushinge w'ugo rugomero warasenyukiye mu ruzi aho amazi yahora ca harimburutse ku burebure burenga imetero 2 uja mu kuzimu. uno munyagihugu ati cyo kiraro nico gukingirwa
aho gikiraro bakigarukiye n'ingogo bata kigarukiye n'ingogo hatuno mengana ibisanzwe bwo kijya kiraro kibomokera ibizora ari bisanzwe guko ni ntara zindi zitoca zishikira ikiri cyo kugwa nuko rubanza bakihuta bakazibira uri ya mwobo gwaciye hariya hasi
ku ruhande rwa ruguru ugo ruzi ngo kwijoro rica ngo niko ruhitana inkombe nibiri kuri zo ibiti by'ibigazi byari ku metero zirenga 10 uva ku ruzi byaratwawe uno munyagihugu nabagira ati umurindi senyuka inkombe ririko ntankeka ko namaza hegereye agiye gusenyuka
uri kuraraba ingene rugenda rukata rutwara inkombe n'ibiziriko mbona yuko rugiye gukasura hari muri riri ya koros uce rusaturi barabara amace rusimba rumanuka hepfo y'ibarabara ndiko ndaraba iyi mihana ikikuje ngaha atagikozwe cihuta aya mazu y'aba bantu yose ashobora gutwagwa mu minsi mike
Umuringoti utwara amazi uca hejuru y'uruzi gikoma waratwawe indwi zibiri zirarangiye biturutse kuri iryo senyuka ry'inkombe z'uruzi kubgabo ngo hamwe ico kiraro co bomoka agahombo kazo bakanini
rushaka kumenera mbere ni ruhande y'ikiraro kuburyo rushobora gutwara n'iryo barabara n'ico kiraro kigihagaze mu kirere
gihe rero gomena ibarabara ruzoboca mu mihana yegereye ruzobononera byinshi kandi ni ngombwa yuko bazota izabo ico gogwa cyose co kugwa mu maguru masha leta nkuko yamye yitaho abene igihugu bose bariko baratabaza kujya bitayeho inzuzi zose zica mu gisagara ca Bujumbura baheze barutunganye kujya twabonye batunganya ntahangwa kujya twabonye babatunganya izinzuzi za Nyabagere canke za Muha n'ahandi
abanyagihugu bakagira amakenga no kuruja n'uruza bavuga ko rushora guhagarara akanya kariko kose kubera imvura ibandanyigwa ari kugoruzi ruti nzira bagasaba leta kubagarukira ko amazi atararenga inkombe
tugushimire Charles Makoto mu ntara ya Makamba naho bamwe mu bakoresha barabara mabanda Makamba bavuga ko akora homba kumvuza uko iyo barabara risani ryacitse bigatuma atamuduga uhaca kubwivyo ngo bigasaba ko baca muri ndi barabara givu ibarabara risanzwe ari kure kandi rimeze nabi kandi ari rito ngo bikagorana nuko bari camwo mustanire wa komine mabanda habwa kico kibazo yagishikirije mu gisata kijejwe ibyo mabara kuva mu mwaka wa 2019 Jerome Hakizimana
nkuko abunguruza abantu n'ibintu babivuga ngo icika ry'iryo barabara mabanda Makamba ryacikiye ahitwa Nyabusunzu ni ku birometero hafi 2 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Mabanda ryatumye baca bikora kurindi ryivu rijya muri komine Kibago baheza bagakatira inyuma y'ikambi y'igisoda ya Mabanda kugira ngo basubire kwinjira muri rya kaburimbo nyene ivyo ngo bigatuma bakora bahomba kuko nguretse ko ari kure ngo ni ribi rito no kuri bisanirizamwo bitoroshe
haryo hurira na gitrosi kwegana Nitizi zanibiri kuri Brazil mu banda haryorera yo namagitrose ya Tanzania barusanga wagiye mwisayirenga kubiri bararirije nanyine harabaye nabi imidugi irapfa ni ngorane gusa
ukacisanga amaherani ariko aragwira kuko numwanyi uciba munini waho ukora icuro zitanu zija ziba zitatu canke zibiri urumva aho buza bamaze guhomba
bagasaba ko ryokogwa kugira ngo borohegwe
umva dusaba ubutegetsi kubwo bugerageza batugirira ingufu ahantu azokurengana maguru mashi
twasaba yuko wadufasha wakadukozi barabara kwatubwe nitworohe mu kazi kacu ka misi yose barabanira ibi n'imiduga nyine urumva irahononekarira cyane kubwi barabara
niyo nkuru Leticia musitanteri wa komine Mabanda avuga ko ico kibazo yagishikirije abo mu gisata kijuye ry'amabarabara mu mwaka w'ibihumbi 2019 kuva kibona ibimenyetso ko hashobora kubomoka Emile Ndayisaba umuyobozi mukuru muri ico gisata kijuye ry'amabarabara mu Burundi aremeza ko iyo raporo yayironse akavuga ko barindiriye ko hamenyekana abazotsindira isoko ryo kurikora
ari mu bintu twashwabihoza ariko bisaba kurindi yatire y'impapuro niyo icyeba cyane kugira tumenye ubu ni nda tubikora amaza guca icyo bitamahigano bakubwira bizo tere bifata umurongo birafata igihe mu buryo bwo biratugira biratunganya
abo bakoresha iryo barabara Mabanda Makamba bakagereranya ko hoba hiyongereye ko ibirometero biri hagati ya 5 na 10 Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro
tugushimire Jerome Hakizimana umuyobozi w'amabarabara amenyesha kandi kuyoboza ajejwe bwishikiye mu hinga itandukanye kuraba ibice bitandukanye byononwe n'imvura nyinshi madimisigwa Emile Ndayisaba havuga ko icegeranyo cyo mugwi cyangwa ukiwushikira nganji w'ikogwa bw'ibikogwa bya leta akizeza abanyagihugu ko leta ifata nkama kibazo c'ibiraro n'amabarabara yononekaye n'ubunyene dusubiye tumwumvirize
imvura igize iminsi ikwa kandi kugwa ku rugero rumwe tutatumenyerenga mu gihugu rero byaratumye amabarabara amwe yononekara n'ibiraro na cyane cyane amabara makuru makuru haba aha mu gisagara hagati canke mu gihugu hagati rero twaciye ubwo nyene turaba ivyo nonekaye turabishira mu vyikwa tubisabwe n'ubushikiranganje budukukira byo navyo byo byarahetse byari bijanye uko ivyo nonekaye bingana ico bita makantite hamwe n'amahera bijanye rero twarabihecece twarabirongitse mu bushikiranganje budukukira kugira ngo turindire inyishu izovaye duwe ubushikiranganje tumaze kubona bubidutumye ko twaje tuna yuko bwagifashe ico kibazo mu ntoki rero tubona yuko babitumye kugira ngo barabe ibi byihutirwa byoshobora gukorwa kugira ngo bice bikorwa mu kugira ngo ntagire ibyo nonekara n'ingogana n'ingogana kugira ngo batabare ariko turizeye yuko kandi turizeze yuko abene igihugu ko mu gihe bivyo byibwa bizomaze kuboneka uko bingana turibaza yuko n'ubushikiranganje butogira ikintu butere kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa mu maguru mashya
ya muntu tumvire isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri
kwisaza 6:37 amakuru tubandanije mu gisata cha politike uwitoza kugite cyo mukuru w'igihugu ngo ategerezwa kuba ari umurundi havuka kubavyeyi b'abarundi ashikana ni muri buri imyaka 40 ku munsi witora kuko uri mu ngingo ya 94 itegeko rigenga amatora nayo witoza muri ico kibanza kugiti ciwe candidat indépendant mu kirimi mu rurimi rw'Ifaransa ngo ategereza kwerekana ko atigeza aja mu mugambwe n'umwe canke kuba mu nzego z'umugambwe mu kiringo c'imyaka 2 imbere yuko haba amatora ingingo y'ijana na kabiri ivuga ko bose bategerezwa gutanga ibimenyetso bidasa n'iby'uwundi ngo mu gihe bigaragaye ko afite ibimenyetso bisa ngo acaye bemererwa bitanze ubwa mbere iri mu itegeko tubisomerwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Muri iryo tegeko rigenga amatora ingingo ya 89 ivuga ko uyitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu mu kiringo cy'imyaka 7 gishobora kwisubiriza rimwe nta wemerewe kurenza ibiringo 2 itora ry'umukuru w'igihugu riba n'imiburiburi hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 imbere yuko ikiringo cy'uwarahasanzwe kirangira uyitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ategerezwa kuba afise uburenganzira bwo gutora nk'uko bitegekanywa n'iryo tegeko kuva ku ngingo ya 4 gushika ku ngingo y'10 ategerezwa kandi kuba ari umurundi avuka ku bavyeyi b'abarundi afise imyaka n'imiburiburi 40 ku munsi witora akaba sanzwe ba mu gihugu cy'u Burundi umunsi wo gutanga ibisabwa kugira umuntu yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuvyerekeye kubitoza kugiti cyabo bategerezwa kwerekana ko bamaze n'imiburiburi umwaka atawegamiye mu migambwe cyangwa ko atagwego rufata ingingo mu mugambwe barimo mu kiringo cy'imyaka 2 mu gihe witoza kugiti ciwe abeshe umugwi wigenga ujeje gutegura amatora seni uraheza ugasubiza inyuma idosiye yiwe muri iryo tegeko rigenga amatora ingingo y'ijana na kabiri ivuga ko kizira gutanga amabara canke ibimenyetso bimwe mu gihe abitoza bahurije ku mabara canke ibimenyetso hemeregwa uwabitanze ubwa mbere.
Tugushimire Jean-Marie Vianney abantu bananiwe no kubaka ibibanza bahawe mu gisagara ca Gitega ngo akwiye kubiha abafise uburyo bwo kubaka byashikirijwe kuri wa gatatu Gitega na Evariste Ndayishimiye harongo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari na wadoserekera amatora mukuru w'igihugu yimirije hakaba ari mu rubanza rwo kwigina umwaka urangiye Gitega ibayeye umugwa mukuru wa politike hamwe no kwifurizanya umwaka mushasha ku Nyagitega inkuru tubaza Gerard Nibigira.
Mu majambo yashikirijwe hariko harasozegwa urubanza rwo kwigina umwaka uheze Gitega ibaye umugwa mukuru wa politike hamwe no kwipfurizanya umwaka mushasha kumvukira z'intara ya Gitega Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe azawuserukira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije asanzwe kandi ari n'imvukira ya Gitega yasavye abananiwe no kubaka ibibanza bahawe mu gisagara cha Gitega kubisubiza bigahabwa abafise uburyo bwo kubaka n'aryango mu minsi iri imbere ibisata byinshi bya leta bigiye mukiri Gitega maze abakozi bavyo bakazokenera inzu
abafashe ibibaza byo kubakwamwo tuvyuwe kenetwa twaze kubyubaka tubabana beza twemere ko tutabishoboye hanyuma bashaka kubaka tuhabaye gusaba ikibazo cyo kubakwamwo uzi ko tutabishoboye bavyita kwangiriza kwangiriza uwundi yoshoboye kubaka none rero mwebwe mujeje intwara turaye basavye muduhimirize kugira ngo bijya bibanza bigaragara tuvyubake tusukuri isagara cyacu kuko turazi yuko ejo aho bukera hari ibisata byinshi bya leta bizo kurenga. None bazo wahehe tutubatse bazo chare kakuza kuko ntibafisa aho baba.
Nawe buramatari w'intara ya Gitega Vinamandi Rambona kubijanye n'inyubako zo mu gisagara arashimishwa nuko mu gisagara cha Gitega hari inyubako nk'amahoteli ateriteka umugwa mukuru wa politike kabango n'ayandi mazu agiye kubandanya yubakwa.
Turashima yuko amahoteli yarasanzwe hari yashoboye gusubirwamo neza. Hariho ababikira bene Teresa bariko barubaka ihoteli izotera iteka umugwa mukuru wa politike. Hariho nabandi bagwiza tunga bariko barabikora.
Amakariti abonekamwo ibibanza byinshi bitubatse ni nka Zege, Bwoga ya mbere ni ya kabiri na Karere ya kabiri. Bene ivyo bibanza bitubatse bakavuga yuko barindiri uburyo bwo kubaka Igitega. Jean ibigira ku bwa radio Isanganiro.
Tugushimire Jirare nibigira mu mwanya turabwira amakuru ajanye na tuyage umukenyezi.
Tuyage umukenyezi.
Umukenyezi ngo arafise icaterera mu gutorera umuti amatati aba yadutse mu kibano ivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Gwaniro komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu asigura ko umukenyezi nk'uwo hafasha mu iterambere n'umutekano by'ikibano. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Burambi rero ibibazo by'intwaro n'imibano amwisha ko abakenyezi nk'abo bakiri bake. Nkuru ya Vestine Butoyi.
Bamwe muri abanyagihugu bo ku mutumba Gwaniro komine Burambi ntara ya Rumonge baremeza ko abakenyezi bashobora gutatura amatati mu kibano. Yolande Ndayisenga numwe muri bo asigura ko iyo yumvise hari amatati aragenda gutabara bibaye ngombwa bagatabaza abagabo. Mugabo yabanje gukora ivyo ashoboye nk'umukenyezi.
Twebwe rero abo bapfasoni turabatabara yabo mugabo tuhagenda tukahamagara abandi bapfasoni cyangwa tugahamagara n'abasinga ntaye bacu bagaheza bagatabara ugo rugo ruriko ruraswana bariko baranigana ukababangurukanye kuko ndibasaba gukubita bazi yuko urumufason.
Ivyo biremezo na Isidore Bigirimana umwe mu bagabo kuri uyo mutumba wa Gwaniro amenyesha ko harabakenyezi bafatiye mbere mu gutabara mu kibano iyo habaye amatati.
Birashobora kuba bari nk'ahantu bakumva nk'induru ivuze akaba ari bo batangura kuhashika hanyuma bagashobora kuvuga bati byagenze gute bakabaza hanyuma bariko baragira izo mpari bagashobora kubabwira ati byagenze kunuku nuku hanyuma bakababwira ati wewe naka uri mu makosa wari kubigenze kunuku canke nakora uri mu makosa ari kubigenza kunuko hanyuma banashaka n'abashinga ntahe n'abantu babagabo bakaza mu nyuma basanga ivyo vyamaze guturura.
Iyo mu kibano habaye abakenyezi benshi bijukiye gutatura matati ngo biratuma umutekano n'ubutunzi vyiyongera. Domine Ndikuriyo umwe mu bakenyezi babakangurira amahoro kuri uwo mutumba arabisigura.
Kisanga uwo mutumba uriko abakenyezi bazi gutatura matati imanza ziragabanuka abantu baguma birukanga mu nyamiramabi canke mu masentare biragabanuka ucusa ngariraho hantu hatekanye cusanga hari amahoro.
Israel Kabura umuhanuzi wa musitanteri wa komine Burambi ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano amenyesha ko muri iyo komine abakenyezi bafasha gutatura matati mu kibano bahari ariko bakiri bake cyane. Asigura ko umuco w'ikirundi uri mu bituma abakenyezi batitaho cyane gutatura matati mu kibano.
Muri komine Burambi bafashe ibikorwa byinshi na cyane cyane ko benshi batunze no kurima kindi naco nuko mu mico y'abarundi hariho ukuntu bashobora kuba bakuze bumva ko umukenyezi zi umwigimerya jambo ry'umunyakigo nko kumengo bagumiyo ntibaje habona. Kindi naco nuko nabagabo bwabo bashobora kuba badaha uburenganzira abakenyezi babo kugira ngo baseruke aha bandi bari.
Israel Kabura gasaba abakenyezi kuja habona kandi bakijukira gutatura matati mu kibano kuberako ngo nabagabo batatura matati bataba barusha ubwenge.
Tugushimire Vestine Butoyi. Mugisata chamagari y'abantu kigo kijejwe gupima indwara ya kanseri Bujapat catanguje kuri wa kane isekeza yo gupima no gusuzuma indwara ya kanseri mu bwinjiriro bw'igitereko. Muganga hari menshi Jean Marie arongoye ico kigo akamyesha ko hakiri ingora z'ibikoresho ndetse n'ubukene bw'ibibanza mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bagwaye indwara ya kanseri agasaba ubushikanganji bw'amagara y'abantu guhimiriza abakenyezi kwipimisha indwara ya kanseri.
Kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ni imwe mu ndwara zibangamiye abakenyezi ariko zitaboneka mu gihe umuntu atayisuzumishije. Nk'uko bivugwa na muganga Harimeshe Jean Marie, iyo ndwara nta kimenyetso na kimwe kiyerekana kiretse uyisuzumishije.
Nta na kimwe ubumeze nk'abandi, nta ngwara n'imwe ufise, mugabo urumva ni ingwara iyo atayikuyeho izoguma inyegetera buke buke gushika aho izoba kanseri yakwe usanga ufise usanga urumo kenye zing amezu kichakme na wani
ikindi watukwari chokigo kijerigwe gusuzumi yondwara amenyesha nuko bigoye gutanga ibitigiri hivzi yondwara mugihe mu Burundi hakirangu bukene bw'ibibanza by'isuzumwa ndetse n'ibikoresho vyabigenewe
biragoye gutanga ibitigiri kuko nta mugambi ufadika uhari wo gupimisha abantu
umufasoni Agrippine Nyandwi atwari ishirahamwe ry'abakenyezi bagwaye kanser amenyesha ko uburyo butangwa mu kwisuzumisha yondwara ari bwinshi ahagatera kamo ubushikiranganje gufasha no guhimiriza abakenyezi kwipimisha yondwara
ubushikiranganje kugira duhimiriza abakenyezi n'abandi bose bamenye bipimishe kandi bamenye ko indwara ya kanseri iriho kuko twebwe tuzatuhari twebwe twarayigwaye
ibiharuro bitangwa n'ishiramwe muzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS bikerekana ko iyo ndwara ya kanseri mu bwinjiriro bw'igitereko izubugira kabiri mu ndwara zihitana cyane abakenyezi
tugushimire Yvette nije imbere tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu bitigira iby'abagwayi ba malaria mu ntara y'ubuvuzi ya Karusi birateye amakenga abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara hamenyesha ko henshi biri ku rugero rurenga ibice 50% mu mezi atatu aheze mu buyobozi bw'amagara y'abantu muri iyo ntara basigura ko naho haherutse gutangwa imisegetera mu miryango yose iyo ntara basanga benshi batayikoresha icyo yagenewe canke ntibayikoreshe neza muganga ndisabira ironda samwisha ko ubu ariko bagira amanama yo guhimiriza wancancane mu karere kubuzi kabuhiga yemeza ko kagaramiwe kurusha bese Pascal Kararumi
Muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Karusi avuga ko bariko bagirisha amanama n'ibikorwa byo kugwanya malaria muri iyo ntara bafatiye mu gukoresha neza umusegetera mu miryango Dr. Nzisabira Rondas asigura ko basanze hari abantu benshi badakoresha imisegetera bahawe ico yagenewe ngo ivyo bigatuma indwara ya malaria iguma yiyongera aho kugabanuka inyuma y'itangwa ry'imisegetera mu mpera z'umwaka uheze ibitigira ivyo mu biro vy'intara y'ubuvuzi ya Karusi birekana ko mu mezi atatu aheze byabonetse ko akarere k'ubuvuzi kabuhiga kabonekamwo ibitigira vy'abagwayi ba malaria birenga bice 50% bipimishije nko muri komine buhiga ibitigira bishika kubagwayi 39,312 no kuvuga ibice 53% aho nko mu ivuriro rito ryaho ibuhiga bashikana ibice birenga 75% by'abagwayi malaria ni nacyo kimwe no muri komine Gitaramuka ahivuje abashika 29,937 abo basanga bagwaye malaria ku ivuriro rito rya Nyaruhinda aho nyene ibice birenga 70% bakaba ari abagwayi ba malaria muganga Nzisabira Rondas asaba ko abarongoye abandi hamwe n'abavuzi bose boheza bagafasha umwe wese mu bimwega kugira ngo iyo misegetera ikoreshwe neza aho kuyikoresha ibindi canke kuyidandaza akamenyesha ko bigishije neza ikoreshwa ry'umusegetera iyo ngwara ya malaria izogabanuka ku rugero rushimishije mu ntara y'ubuvuzi arongoye Ikarusi Kararume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
tugushimire Blaise Pascal Kararumiye hano turangirije amakuru twe twabateguriye nshimire mbwi mwese makuru natwumviriza nshimire Nari Akadogo ikaramfasha muhinga bw'ibyoma Evariste ndikubanya nka yararahagarariye honora mucunda yifurize umutaga mwiza